Mubandanya mwumviriza ijwi rya Amerika. Ndabahaye miriwe nikaze nchuti bakunzi biradije ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Minisitiri wa gatanu muri kumwe na Jewe Diane na Hazwe
na Fidel Nyongabo naje ndabara mu kinyikaze mwese mu biganiro tubafitiye muri uyu mwanya.
Bigaragara ko urupfu rwe bakora kwa bafite amakuru ngo arashyira ku mirimo n'abakoranye rero bari mu gusimanya hari umuntu ugomba kwiga.
Uyu ni Fabien Twagirayezu, umuyoboke w'ishaka FDU inkingi mu Rwanda. Aravuga kwizimira ni yicwa rya Jean Damascene Habarugira yaturuka murenge wa Remera mu karere ka Ngoma mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Inkuru kimwe n'inama ijanye n'ubuhinga bwa none muri Afrika turazigaruka ko mu kanya.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump arashigikira ingingo yiwe yo kwirukana James Comey mu mabanga yo kuyobora ibiro by'igihugu bijejwe gutohoza ibyaha FBI.
Abanyeshuri babigeme 82 bo mu gihugu cya Nigeria barekuwe no mu gwi Boko Haram inyuma y'uko bagizwe imbohe mu kiringo c'imyaka 3 bazotegerezwa kurindira kugira ngo basubire guhura n'imiryango yabo.
Perezida wa Amerika Donald Trump yabonanye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Rusiya Sergei Lavrov no munsi wa gatatu mu biro vyiwe Maison Blanche.
Izi ni zimwe mu ngingo z'inkuru tugaruka ko ku buryo burambuye mu kanya mugume ku maradiyo yanyu.
Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariko arashigikira ingingo yiwe yo kwirukana James Comey mu mabanga yo kuyobora ibiro by'igihugu bijejwe gutohoza ibyaha FBI. Amenyesha ko baba abademokrate cyangwa abarepublika bose batakaje icizere muri we. Avuga ko Comey atari karangura neza amabanga yiwe ko ari bigaragara mu butumwa butari buke yashikirije ku rubuga Twitter no munsi wa gatatu. Trump yavuze ko Comey azosubirwa n'umuntu azokora neza akazi kiwe kandi azosubira guhesha icyubahiro n'iteka ibiro FBI. Icegera cha President Mike Pence yashigikiye ingingo ya President Trump no munsi wa gatatu. Yatangaje ko President Trump yafashe ingingo ikwiriye mu gihe gikwiriye. Abanebagura ingingo ya President Trump yo kwirukana Comey bavuga ko iyo ngingo ivyo ari bibazo kwitoza vy'ibiro ry'ibiro FBI kuvyo ko nimba Burusiya bwari vanze mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwezi kw'11 mu mwaka uheze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibibazo kandi ko bari bajejwe igikorwa cyo kwiyamamaza cha Trump bashobora kuba bakoranye n'u Burusiya. James Comey yari yagenywe mu mabanga yo kuyobora ibiro FBI haheze imyaka 4 na President Barack Obama. Abayobozi b'ivyo biro bagenwa mu kiringo c'imyaka 10. James Comey ariko ashikiriza ijambo umugwi w'abakozi b'ibiro FBI muri Leta ya California igihe yamenya ko yakuwe mu mabanga yiwe. Tukiri muri Amerika, Perezida Trump yabonanye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Rusiya Sergei Lavrov no munsi wa gatatu mu biro vyiwe Maison Blanche. Perezida Trump na Lavrov batangaje ko baganiye igikorwa nkenegwa cyo gukorana ku bijanye no guhagarika intambara muri Siriya. Perezida Trump yashimikiye ku kwiyemeza kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku vyerekeye gutorera inyishu intambara yo muri Ukraine. Niyo nama ya mbere amaso mu yandi Perezida Trump agiranye n'umutegetsi akomeye aserukira igihugu cy'u Burusiya kuva ashitse ku butegetsi mu kwezi kwa mbere. Inyuma y'iyo nama, Perezida Trump yatangaje ko yagenze neza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Rex Tillerson yakiye imbere yaho no munsi wa gatatu umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov i Washington mu nyubakwa y'umushikiranganji ajejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tillerson yishimiye ibiganiro bibandanya hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Burusiya cyane cyane ku vyerekeye intambara mu bihugu vya Syria na Ukraine. Ibiganiro hagati ya Tillerson na Lavrov vyakurikiwe n'ibiganiro hagati ya Lavrov na Perezida Trump mu biro vya Maison Blanche bibaye mu gihe hari umwuka mubi wa politiki Washington inyuma y'uko umuyobozi w'ibiro by'igihugu bitohoza ibyaha FBI James Comey yirukanywe mu mabanga yiwe. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'u Rusiya Sergei Lavrov ntiyari bwakandagize ikirenge ciwe Washington kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2013 akaba yaje kurondera gushigikirwa na Leta ya Amerika mu mugambi w'u Rusiya ugenewe kugabanya ubwicanyi n'uruhagarara mu gihugu cya Siriya.
Kuri yere yerekeye akarere ka Afrika gutahukana ikiziga cha Etienne Tshisekedi umunyepolitiki akomeye atavuga rumwe na leta muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitavye imana mu kwezi kwa kabiri Brussels byasubiye kwigizwayo ivyo vyatangajwe n'umugambwe UPDS uno munsi wa gatatu vyari bitekanijwe ko ikiziga ciwe gitahukana ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umunyamabanga mukuru w'umugambwe UPDS Jean-Marc Kabun amenyesha ko bafashe ingingo yo kwigiza itariki yo gutahukana ikiziga cha Tshisekedi ku itariki zomenyeshwa inyuma yaho igipolisi cakikuje jo kuwa kabiri icicaro c'umugambwe UPDS ico gipolisi cagirije abanywanyi b'uwo mugambwe ko bateye ibibanza vyacu ku mugwa mukuru Kinshasa urupfu rwa Tshisekedi rwabaye mu gihe hari ko haba ibiganiro vyo gushira mu ngira amasezerano agenewe gusangira ubutegetsi yatewe kwigikomo ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze hagati ya leta n'abatavuga rumwe nayo umunyabamanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres yiyamirije yicwa ry'abasirikare bane bajeje gucungira umutekano ba ONU mu gihugu cya Centrafrica ivyo ni nyuma y'igitero ku modoka barimwo cagizwe n'abikekwa ko ari abagwanyi bagwanya bakatolika muri Centrafrica mugenzi wacu Ernest Ugeziwe niwe yakurikiranye iyi nkuru
ubwicanyi bwabaye ku munsi w'ejo hashize kwa kabiri mu gitero bikekwa ko cyagabwe n'abarwanyi bo mu mutwe wa Antibalaka ku modoka z'abasirikare ba MINUSCA mu gace ka Igofongo ahagana ku birometero 470 uvuye mu murwa mukuru wa Centrafrica Bangui. Ku butumwa Antonio Guterres yahaye perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadéra n'amashyaka yose atavuga rumwe n'ubutegetsi bwe yabasabye guhagarika ubwicanyi ndetse no gushyira hamwe mu kugarura umutekano muri icyo gihugu. Tubibutse ko kandi kuva muri Werurwe umwaka 2013 nyuma hirikwa ku butegetsi rya François Bozize n'abarwanyi bo mu mutwe wa Kiislamu Seleka iki gihugu cya Centrafrica cyaranzwe n'ubwicanyi ahanini buterwa n'imitwe yitwaje intwaro y'abakristu Antibaraka ihanganye na Seleka. Ku rundi ruhande umuvugizi w'umuryango w'abibumbye Stéphane Dujarric kuri uyu wa kabiri nawe yatangaje ko bari gukorana n'ubutabera bw'iki gihugu mu gushakisha uwo ari wese waba yaragize uruhare mu icwa ry'aba basirikare. Iki gitero cyabaye nyuma y'iminsi mike imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri kino gihugu cya Centrafrica itangaje ko ihagaritse ibikorwa byayo mu majyaruguru y'iki gihugu biturutse ku bitero bya hato na hato bagiye bagabwaho n'imitwe yitwaje intwaro.
Ko yindi nkuru yerekeye Afrika abanyeshuri babigeme 82 bo mu gihugu cya Nigeria barekuwe n'umugwi Boko Haram nyuma yo kubagizwa imbohe mu kiringo cy'imyaka 3 bazotegerezwa kurindira kugira basubire guhura n'imiryango yabo. Ibyo byatangajwe n'umushiki wa gatatu n'ubuserukira abavyeyi babo bigeme Yakubu Nkeki amenyesha ko abavyeyi babo bana bazoshobora kubonana n'abana babo babirekuriwe na leta gusa. Amenyesha ko ivyo bishobora gufata igihe kubera abo bigeme bariko barasuzumwa n'abajejwe ubuvuzi kugira babone ko amagara yabo ameze neza ku mubiri no mu mutwe. Abo bigeme barekuwe ku munsi wa gatandatu nyuma y'ibiganiro vy'amazindwi zitari nke. Yakubu Nkeki avuga ko yabonanye mu gihe gitoyi n'abo bigeme 82 barekuwe harimwo umwishwa wiwe. Amenyesha ko bari bameze neza kandi banezewe. Stella Nyanzi aharanira agateka ka muntu mu gihugu cya Uganda yahagaritswe ku itariki 7 z'ukwezi kwa kane yagirizwa ko yatutse umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni yarekuwe na sentare yo ku mugwa mukuru Kampala no munsi wa gatatu. Ivyo ni mu kurindira urubanza rwiwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu. Madame Nyanzi afise imyaka 42 yari yahagaritswe nyuma yuko ashize amajambo akarishe ku vyerekeye umushikiranganji ajejwe indero Jeannette Museveni mufasoni w'umukuru w'igihugu ku mbuga ngurukana bumenyi. Uretse kuba haranira agateka ka muntu Stella Nyanzi agira ubushakashatsi bushimikiye cyane cyane ku bibazo bijanye n'igitsina mu karere ka Afrika. Ku itariki 10 z'ukwezi kwa kane yari yagirijwe ko yanditse amajambo atuka Perezida Museveni kuva icyo gihe yarafunzwe iby'agateganyo. Uno munsi wa gatatu umucamanza James Mwanda yategetse ko arekugwa mu kurindira ko yitaba muri sentare ku itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu. Mundwi iheze mu ijambo ryashikirijwe na ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Uganda Deborah Malak ku munsi mpuzamakungu w'uguhimbaza ubwigenge bw'itangazamakuru yamenyesheje ko dosiye ya Nyanzi yerekana ko uburenganzira bwemewe n'ibwirizwa nshingiro bufise aho bugarukira muri Uganda cyane cyane mu gihe ivyiyumviro bishikirijwe biba binebagura abategetsi b'igihugu.
Inshuti bakunze igihugu Amerika ano makuru murayakurikirana imisi yose kuri radio yacu inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri igihugu Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali murundi naho mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu na kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com.
Tugaruke ku ngingo rero z'amakuru twari twabashikirije ku buryo burambuye mu Rwanda kuri no wa gatatu hatanguye inama Nyafrika Transform Africa ijanye n'ubuhinga bwa none izoshimangira ku mugambi wiswe Smart Cities ugamije kubaka ibisagara bikoresha ubuhinga bwa none mu bisata bitandukanye. Umunyamakuru wacu mu Rwanda Sumta Kaboyi yakurikiranye iyo nama.
Perezida wa Repubulika niwe watangije inama agaragaza ko umugabane wa Afurika ufite imijyi ikura vuba ariko abawutuye batitabira kuyitura. Perezida Kagame yunzemo ko gukoresha ikoranabuhanga neza ari ukuryifashisha mu kunoza ibyo Afurika ifite igana ku byo yifuza. Perezida Kagame yagize impanuro aho abitabiriye inama ya gatatu yiga ku ikoranabuhanga muri Afurika.
Our future well-being depends on how well we respond to these challenges right now. Let me remind all of us about a few key priorities. First, Africa has to be connected, and why not at the highest.
Perezida Kagame yagize ati imibereho myiza yacu mu bihe biri imbere izava ku buryo twitwara neza imbere y'ibi bibazo uyu munsi. Reka mbabwire ibintu bike mbona bikomeye. Icya mbere, Afurika yose igomba kugira ikoranabuhanga rya internet kandi byashoboka rikaba iyihuta ku rugero rwo hejuru. Kuri ubu ariko imibare igaragaza ko ikoranabuhanga rikiri hasi. Abanyafurika 20% gusa nibo bagerwaho n'ikoranabuhanga rya interinete kandi hasigaye imyaka 3 gusa ngo tugere igihe twari twiyemeje ko bagomba kuba bageze kuri 50%. Ibi bigaragaza ko dukeneye ubufatanye hagati ya leta n'abikorera. Umujyi wa Kigali uri mu mijyi iharanira ibikorwa bishingiye gukoresha ikoranabuhanga. Abatuye umujyi wa Kigali cyangwa abawukoreramo babwira Ijwi rya Amerika ku ikoranabuhanga ryaborohereje imirimo.
Nanjye nk'umunyeshuri ikoranabuhanga ryaradufashije cyane kuko urabona ku manigram mazenge wanjye uba muri Kenya yanyohereza amafaranga nyafata nyine bitangoye
nkurikije igihe cya mbere navugana nkimenya ubwenge mbona ababyeyi bajya guhaha ukuntu umuntu yafite amafaranga mpaka bagiye ku iposita gusa byaroroshye. Uvuga ngo umuntu niba ari ahantu runaka ariko umuntu akabahuye n'ikibazo umuntu ashobora kumukemurira ikibazo atari uko bari kumwe cyangwa babonanye, yaba mobile money yaba nko kuri banki agasendinga amafaranga muri banki runaka ikwegereye. Ibyo byose ni ibintu byiza cyane.
Mu Rwanda ikoranabuhanga ryamaze kugera hirya no hino, abakoresha telefoni zigendanwa mu bageze kuri 71.6%. Abaturage benshi basigaye bohererezanya amafaranga bakoresheje uburyo bwiswe mobile money. Mu modoka zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali niho hashyizwemo internet nubwo akenshi zidakora uko byatekerezwaga. Gusa ikoranabuhanga ryihuta mu mijyi, mu cyaro ho riracyagenda buhoro.
Mu Rwanda monangeri ridahagije ntabwo rigera ku bantu bose. Mu mujyi niho biboneka ariko mu cyaro ntabwo biboneka. Mu cyaro nta cyber cafe zihari.
Ntabwo riri mu cyaro kimwe nk'uko nko mu burezi abarimu bashoboye usanga abana rimwe na rimwe mu cyaro bapfapfana ntibabashe kubona materiyeri zikwiye ukurikije n'umuntu.
Ikibazo cy'ibikorwa remezo mu Rwanda no muri Afurika muri rusange kiracyari ingorabahizi mu bidindiza ikoranabuhanga. Biteganijwe ko Transform Africa y'uyu mwaka izitabirwa n'abantu basaga 300 barimo abakuru b'ibihugu wa Togo wamaze kugera mu Rwanda. Transform Africa yateguwe na leta y'u Rwanda ifatanije n'ubunyamabanga bwa Smart Africa bukorera mu Rwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, urukiko rwisumbuye rwa Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda rwahanishije Bwana Oscar Hakundimana igihano cyo gufungwa imyaka 10 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kwigomeka ku byemezo by'ubutegetsi. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa aratubwira byinshi ku ino nkuru.
Iki gihano cy'imyaka 10 umucamanza yahanishije Bwana Oscar Hakundimana kirajya gusa n'icyo ubushinjacyaha bwari bwamusabiye. Bwari bwasabye ko umucamanza yamuhanisha imyaka 11 y'igifungo. Ubushinjacyaha buramurega ibyaha byo kwigomeka ku byemezo by'ubutegetsi no guteza imvururu zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. n'ibyaha bikomoka ku bibazo by'amasambu bifata umuzi mu 1959. Umuryango wa Munyegomba wahunze muri 59 ku bwibazo by'amateka yaranze u Rwanda, usigira amasambu umuryango wa Sebarabenga ngo yacunge. Aho umuryango wahunze utahukiye, wasanze amasambu atakiri mu maboko y'umuryango umwe. Byabaye ngombwa ko bahirimbatana mu nkiko, ariko umuryango wa Munyegomba uratsindwa ndetse urubanza rubitegeko. Ubutegetsi bwa Rubavu mu kwezi kwa 11 umwaka ushize 2016, mu nama bwakoresheje abaturage bwavuze ko habonetse ibimenyetso bishya byatuma urubanza rusubirwamo. Gusa batsinze urubanza, byabaye ngombwa ko binangira bakavuga ko urukiko ari rwo rwagombye gusubirishamo urubanza. Uyu Hakundimana afatwa nka kizigenza ku miryango ifite amasambu udashaka kuyavamo. Mu mpera z'umwaka ushize mu kwezi kwa 12, inzego z'umutekano za polisi n'izigisirikare i Rubavu nizo zamutambikanye. Nyuma yaho urubanza ruratangira, iki gihe bamutwara imiryango imwe n'imwe ijwi rya Amerika yasanze irararwa ntambi yanga gutabwa muri yombi kubera ibibazo by'amasambu, ivuga ko ubutegetsi bushaka gusimbura inkiko bukabarenganya. Ku myanzuro y'urukiko ikubiyemo igihano cyahawe Bwana Hakundimana, twavuganye na murumuna we Bwana Frodouar Niyonderera, abanza kutubwira uko yakiriye imyanzuro y'uru rubanza.
Yatubabaje cyane kuko n'ubundi n'akarengane.
Murakurikiza iki?
Icyo turi bukurikizeho ubu ngubu turacyafite agahinda gakomeye no kuvuga ubu ngubu biratangiranye. Ubu turareba niba uko twashaka uburyo bwo kujurira.
Ubushobozi bwo kujurira bumeze bute?
Biragoye, biragoye cyane.
Ku murongo wa telefone twashatse Maitre Amir Ahmed Maguru, wunganira uregwa, maze atubwira ko ntacyo yadutangariza ku byavuye muri uru rubanza, cyane ko ngo atabivuga ku maradiyo mpuzamahanga. Kubera iki? Kimwe mu bivuga ko uyu mugabo yazize na magambo yavuze mu kwezi kwa 11 mu 2016, uyu Hakundimana ubutegetsi busaba kuva mu masambu, yabajije Meya Jeremisi na menye wa Rubavati ko tuzi ko inkiko zaciye urubanza kandi rukabitegeko, mwe mwaje muhagarariye bande? Ibyaya masambu aburanwa ufatiye ku buryo ibisekuru byagiye biyasimburanwamo bishobora kugorana kwinjira mu mizi y'ikibazo. Umva ijwi rya Hakundimana, ijwi rya Amerika iheruka asubiramo ubutegetsi ibisekuru byagiye bisimburanwa muri aya masambu.
Nagira ngo mbaze niba noneho turi bubaze ibibazo nimudufunge.
Nitwa Hakundimana Oscar, umuhungu wa Kazavyo Serubungo wa Zibareba, bareba wabashyira mbere, shyira mbere wa Nyungura, Nyungura Mirindi, Mirindi wa Rwabiza, Rwabiza Rwandaganya, Ndaganya rwa Rwenga, tukagenda tukagira kuri Sebuharara, bahanze Buharara.
Yewe uhagaze ahantu nkuko nabivuze mu bisekuru byanjye, ndumuhungu wa Kazavyo, kandi Kazavyo yaburanye na Munyegomba. Munyegomba asimburwa na Rukenga, Rukenga asimburwa na Musafiri Ntwari Juru uhagaraye hariya, wicaye hariya. Urubanza rwabayeho rubitegeko, ndamutsinda. Uyu munsi ndatungurwa nuko nkaruka bakongera bakambwira ko mfite amasambu ya y'umuryango wa Munyegomba, kandi twaraciye mu nkiko, inkiko zikabirangiza. Murakoze.
Uyu mugabo akimara gufungwa, imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika yatunze agatoki ubutegetsi bw'u Rwanda guhonyora uburenganzira bwa muntu ku bibazo by'amasambu aho kubikemura. Human Rights Watch ivuga ko aho gukemura ibibazo uko bikwiye ubutegetsi butsikamira uburenganzira bwa muntu ntacyo bwitayeho. Mu kiganiro aherukamo n'abanyamakuru, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma Louise Mushikiwabo yasabye rubanda kwima amatwi Human Rights Watch.
Niba harabaye ibibazo by'amasambu mu Rwanda, icyo nzi kandi nizera kuko leta yanjye ndayizi ndanayizera, nuko ibibazo by'abaturage bihabwa umwanya uhagije. Ntabwo ibibazo byose bishobora gukemurwa mu gihugu, ariko nzi ko ubuyobozi bw'iki gihugu kuva ku bayobozi b'inzego z'ibanze kugeza kuri Perezida wa Repubulika, ibibazo by'abaturage ni ibibazo bikomeye cyane bihabwa umwanya ukomeye. Uwifuza kumenya neza ibibera muri iki gihugu, namugira inama yo kudasoma raporo za Human Rights Watch.
Kugeza ibibazo by'amasambu bibaye intandaro yo gufungisha bamwe, ntibirafatwaho umurongo uhamye. Abasaba gukurirwaho akarengane bandikiye inzego z'ubutegetsi zitandukanye zirimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu, na n'ubu baracyategereje. Yakabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru nari nabice ku masonga mu ntango mu Rwanda. Ikiziga cy'umuyoboke w'umugambwe FDU Inkingi mu karere ka Ngoma mu ntara y'Urasirazuba Jean Damascene Habarugira amaze gushingurwa na iteka mu itangazo iryo shaka ryashize ahabona uno munsi ryateye ivyatsi iyicwa rya Habarugira risaba kandi leta y'u Rwanda kwita ku mutekano w'abanyarwanda bose. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Bwana Fabien Twagirayezu uyundi muyoboke wa FDU Inkingi yakurikiraniye hagufi iki kibazo cyicwa n'izimira rya nyakwigendera.
Ku wa gatanu w'iki cyumweru turangije ku itariki 5 y'ukwezi kwa gatanu, mu gihe cy'amasaha 12 n'igice gishyira saa moya, nibwo umudemode witwa Tosiri yamuhamagaye ngo naze basinyane kontara. Yabonekera ko arashaka ko bagifatanya cyo kubaka iraro mu Burundi. Yari kumwe n'umudamu we amubwira aho agiye kuva kuri ayo masaha kugeza ubu ngubu. Bongeye kumenya amakuru ye ahamaze duhamagawe na polisi yo mu karere ka Bugesera kuri tasi y'Abanyamata, batubwira ko umurambo wa Habarugira Jean Damascene uri mu bitaro bya ADEPR Nyamata.
Ni ukuvuga ko kuva ku wa gatanu wigishize kugera kuri isaha tuvugana, icyo umuryango wamenye aha wavuze umugore we ari uko uwo mudemobe yamuhamagaye bikarangiriraho.
Amaze kumuhamagara agiye kuzagwa agiye ntihagaruka bigeza mu gitondo. Mu gitondo bahita bajya kuri sitasiyo ya polisi y'Umurenge wa Remera kuvuga ikibazo ko kimeze. Bagezeyo barababwira ko baba bagiye kugikurikirana, ntibashirwa bajya ku kigo cya gisirikare cya Kahuye hano muri Kibungo. Bagezeyo uwo bita Ayo mu ndimi z'amahanga hano ubushinzwe iperereza arababwira ko ngo yigiriye mu Bugande nk'uko abandi bajya mu Bugande. Ubwo hari ku wa gatandatu mu gitondo, noneho bashyira kuri polisi ya Remera y'Umurenge wa Remera, bababwira uko barabwiye, baravuga bati ngo mutegereze turababwira. Nibwo agaruke ku wa mbere mu gitondo tubatwagira andi makuru tumenye. Ku wa mbere mu gitondo bazindukira kuri sitasiyo ya polisi bajya kureba komanda ya polisi aho bababwiye ngo bazagaruke. Bagezeyo zibirirwayo nta muntu uri kubakira ari wa mukomanda, ntabwo yigeze aboneka ngo ababwire ati twamubere cyangwa turacyashakisha. Birirwa babahagarika aho ngaho bigeze mu masaha ya 10:00 basabamo nabo biriye aho bafatira barataha. Mu gutaha bageze mu nzira, nibwo ari umugabo utuye nawe hano mu Murenge wa Remera akagari ka Kimu babahamagaye ababwira ngo hari nimero zimuhamagaye zimubwira ko ni Ayo ukuriye iperereza kuri sitasiyo ya polisi Nyamata.
Uko biri kose harasa nk'harimo urujijo, kuba nk'uko bisobanuye umuntu yaravuye aho mu karere ka Ngoma segiteri Remera ku wa gatanu, hanyuma umurambo ukaboneka mu karere ka Bugesera Inyamata mu bitaro. None se inzego ari z'ubutegetsi ku rwego rwo hasi mu karere cyangwa se iziperereza aho ngaho, hari icyo kugeza ubu zasobanuriye umuryango?
Kugeza kuri uyu munsi ejo kuwa hashize kuwa kabiri, inzego z'igisirikare kuri igisirikare k'umukoloneli hano mu karere ka Ngoma na DPC w'akarere ka Ngoma n'umuvisi meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bahise bakoresha inama y'umutekano nimugoroba, batanga bavuga ko kubera uyu Habarugira Jean Damascene ngo yari afite imyitwarire mibi ngo abuza abangamira ibikorwa bya leta gushyirwa mu bikorwa, kubera ko hari igihe bigeze kuza kumurandurira imyaka y'ibishyimbo bihagararaho abavuga kubarandurira imyaka icyo gihe birasakabaka, ariko bigakurangira gutyo. Rero niyo ngiko bavuze ko badakomeza gukomeza kumwihanganira igihe kirekire. Bigaragara ko urupfu rwe bashobora kuba bafiteho amakuru ari ashinzwe kumurinda, bakaba ahubwo rero bari mu gushimangira ko ari umuntu ugomba kwica.
Amakuru amwe atugeraho avuga ko Damascene Habarugira nawe yari umudemobe. Mwese n'umuryango uri umuyoboke w'ishyaka FDU Inkingi ndetse n'umuryango we, uwo babakeka mu rupfu rw'uyu Damascene Habarugira ninde?
Uwo dukeka ku ikubitiro rya mbere kandi nk'uko bigaragara ni uyu Teofili. Uyu Teofili ku mirimo igaragara ni umuntu mu Murenge wa Remera. ariko mu buryo bw'ibanga nkuko bakunze kubikoresha ni nawe ukuriye iperereza mu murenge wa Remera nk'umusivile ariko w'umudemobe bigaragara ko n'ikigaragara baragiye bayitangaza amakuru kuri polisi kugeza ku uyu munsi arakidegenga ngo ku wa mbere komanda wa polisi yamutumyeho amutumyeho ntiyaza ntibamufata kugeza ku uyu munsi arakidegenga hanze kandi barabahaye amakuru ari we umuntu wamuhamagaye no kugeza ku uyu munsi arakidegenga kandi n'ikigaragara none ntabwo byakumvikana ukuntu umuntu umurambo atoragiye mu karere ka Bugesera agahamagazwa na komanda sitasiyo akayibo wa sitasiyo ya polisi ya Bugesera akamenya aho aturuka akamenya abantu bahamagarana icyo kibazo nagiye no kumureye kuri sitasiyo ya polisi ya Mata ngezeyo batangira kuvuguruzanya nahamagaye ayiwe nako tubonane mba amaso ku maso atangira kumbwira ngo ni imbere dijito ahageze ati nijyango nkuko nabasobanurira babaza babonye aho umuntu akomoka mbabaza uburyo babonye nimero za telefone z'abantu bahamagaranaga bikabasanga nabo bakabura ibyo babisobanuye.
Tukiri kuri iyo nkuru twabwiye ku ijwi rya Amerika mu kanya ryavuganye n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aho yasobanuye ko atarazi neza ico kibazo ico bikoze. Uwo muvugizi yatwemereye ko aza kugira ico avuze nyuma yo kubaza polisi yo mu karere ka Bugesera mu makuru yacu hanyuma n'ivyadukundira rero muraza gushobora kumwumviriza.
Ratishwe ya Amerika Washington DC kubakunzi b'umupira maguru igikombe cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya kirabandanya ejo harabaye urukino rwa kimwe cya kabiri cy'iryo higanwa hagati ya Juventus na AS Monaco no munsi naho mu rundi rukino Real Madrid zaguhura na Atletico do Madrid. Turi kumwe hano muri studio na Eddie Gwema watubwira uciye ku mayange izo nkino.
Urakoze cyane Fidel Niyongabo nk'uko ubivuze mu kanya ruraba rwambikanye hagati ya Atletico Madrid na Real Madrid zombi zo muri Espagne mu mukino ubanza Real Madrid yari yatsinze Atletico Madrid ibitego bitatu byose ku busa ibitego byatsinzwe no mukinyi Cristiano Ronaldo twakwibutsa ko bwari bubaye ubwa kabiri yikurikiranya atsinda ibitego bitatu uribuka Fidel nanone yari yatsinze ikipe ya Bayern Dominic yo mu Budage ibitego bitatu tu hanyuma twabibutsa nanone kandi ko ku munsi wejo ikipe ya Juventus de Turin yabonye tiki yo kuzakina umukino wa nyuma nyuma yo gutsinda Monaco yo mu Faransa yitsinze ibitego bibiri kuri kimwe ku kibuga cya Juventus. Umukino wa mbere mu Faransa Juventus yari yatsinze Monaco ibitego bibiri ku busa. Usibyo mikino rero yo muri Champions League hari n'imikino y'igikombe cya Europa izaba ku munsi wejo aho Lyon yo mu Faransa izakira Ajax yo mu gihugu cy'u Buholandi hanyuma Manchester United yakire ikipe ya Celta Vigo yo muri Espagne. Manchester United mu mukino ubanza yari yatsinze igitego kimwe ku busa hanyuma itsinze Celta Vigo yo muri Espagne naho Ajax yari yatsinze ikipe ya Lyon ibitego bine kuri kimwe.
Urakoze. Imbere y'ugusezerana tubibutse amakuru njamake makuru twari tubafitiye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ariko ashigikira ingingo yiwe yo kwirukana James Comey mu mabanga yo kuyobora ibiro by'igihugu bijejwe gutohoza ibyaha FBI. Perezida Trump yabonanye n'umunsi kuwa gatatu n'umushikiranganji ajeje imigenderanire w'Uburusiya Sergei Lavrov mu biro vyiwe Maison Blanche muri Afrika gutahukana ikiziga ca Etienne Tshisekedi umunyepolitiki akomeye atavuga rumwe na leta muri Republika Iharanira ya Demokarasi ya Congo yitavye Imana mu kwezi kwa kabiri Bruxelles vyasubiye kwigizwayo. Ku yindi nkuru abanyeshuri babigeme 82 bo mu gihugu ca Nigeria barekuwe n'umugwi Boko Haram inyuma yo kubagizwa imbohe mu kiringo c'imyaka itatu bazotegerezwa kurindira kugira basubire guhura n'imiryango yabo. Ivyo vyatangajwe no munsi wa gatatu n'userukira abavyeyi babo bigeme Yakubu Nkeki. Amakuru rero twari tubafitiye kuri iyi saha ntiyagarukiye. Dushimiye ingenieur yadufashije ku buhinga bw'ivyuma Zuber hamwe n'uwafashe aya majwi Fatou Ali Maskarara kuri mikoma ari kumwe na Fidel Niyongabo
afatikanije na Diane Nahazwe. Twemhe tubifunyije kuranirwa mu banyi no mu byanyu.